ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo waeshatu radio yacu voa.com. Mushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
hamwe na Joe Diane Nahazwe, turabaha ikaze makuru tugiye kubagezaho muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Rwanda hari kuhabera ihanishwa ry'ibikomoka mu burimyi n'ubworozi.
Numiwe njyewe njyewe akamwaga litiro zirindwi nkagira ngo hari mbese nkumva ko ubwo ari njyewe ufite inka naho hari izirenze naye ndi kumva uwama inka nkingi ahubwo nanjye nkayorora.
Uwo ni umworozi kazi witabiriye amarushanwa yo gukama mu Rwanda watunguwe nuko yabonye inka ikamwa litiro z'amata zirenga 50. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufatira Iran ibihano bishya mu rwego rwo kubabaza ubukungu bwayo ngo ubutegetsi buce bugufi.
Ku mugabane wa Afrika ukekwa kuba yari nyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'akarere ka Amla muri Ethiopia ku munsi wa gatandatu yishwe arashwe na polisi y'ico gihugu.
Muri Afghanistan abataliban baraburira itangazamakuru muri icyo gihugu ko rizagabwaho ibitero niridahagarika amatangazo y'amagana uwo mutwe.
Abepiskopi Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basavye inama nshingamateka yiganziwe n'abakomoka ku ruhande rwahoze ari Perezida Joseph Kabila kwirinda gutora amategeko atorohereza impande zose. Idonido y'amakuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muwe hafi ya maradio yanyu. Ukekwa kuba yari nyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'akarere ka Amla muri Ethiopia ku munsi wa gatandatu yishwe arashwe na polisi y'ico gihugu. Igisata cy'ijuru rya Amerika muri Ethiopia gitangaza ko General Assimini Wetige yegekwa ko ibitero bibiri vyakurikiye uko gushaka guhirika ubutegetsi yiciwe muri karitiye yitwa Zanzelma ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'akarere ka Amla mu gisagara ca Baidal, ariko agerageza guhunga inzego z'umutekano zahavuye zimurasa. Abategetsi muri Ethiopia ku ruhande rwabo bamaze no kwemeza ko n'umushingwamanza mukuru wa Ethiopia General Migbar Kebede yari yakomerekeye muri kimwe mu bitero vyayo bashaka guhirika ubwo butegetsi nawe yashengeye. Abandi baguye muri ivyo bitero vyagabwe mu bibanza bibiri birimwo umuhana wari arongoye biro bikuru vya gisirikare General Siri Mekonen n'ahandi hari kwabera inama yo kurizamo uko gushaka guhirika ubutegetsi. Ni bane barimwo uwo yatwara ibiro bikuru vya gisirikare n'uyundi mukukuruke yari yamugendeye hamwe n'umukuru w'akarere ka Amla n'umuhanuzi wiwe. Abasesanguzi bavuga ko General Assimini Wetige yoba yari yashatse guhirika ubutegetsi bw'akarere kiwe bivuye ku bw'akarere anaturukamwo bivuye ku bwoba bwo kuvanwa mu kazi aziri vyagirije vyuko yoba yari mu nzira yo gushinga umurwi urwanya ubutegetsi buhari. General Tsige ari mu bari barapfunguwe mu mwaka uheze bagirizwa kuba barahatswe guhirika ubutegetsi muri 2009.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gushyira umukono ku iteka rishyiraho ibihano bishya kuri Iran mu rwego rwo kubabaza ubukungu bw'icyo gihugu ngo ubutegetsi buriho bucishe make. Ibyo bibaye mu gihe impungenge ku ntambara yeruye hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwiyongera kuva aho ubutegetsi bwa Amerika bushinje Iran kuba ariyo yateze ibisasu bya mine ku bigega bya peteroli byo mu kigobe cya Hormuz. Iran irabihakana kandi mu cyumweru gishize Iran yarashe indege itagira umupilote ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yavuze ko ku wa kane bari bahagaritse ibitero bashakaga kugaba ahantu hatandukanye muri icyo gihugu mu rwego rwo kwihorera, ariko amakuru akomeje kuva muri Amerika nuko Perezida Trump yaba yemeje ko hagabwe igitero cy'ikoranabuhanga ku iperereza rya Iran na za mudasobwa ikoresha muri iryo perereza nyine. ubwo yahagurukaga i Washington yerekereza muri Arabia Saudite aho agiye mu rugendo rwo gukomeza gahunda ya Perezida Trump yo gushakisha ubucuti n'ibihugu bimufasha guhangana na Iran. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko ibihano ari ingenzi. Kuri uyu wa mbere Pompeo yabonanye n'umwami Salman n'igikomangoma Mohammed bin Salman.
Seminari mpuzamakungu mpanabyaha CPI yatangaje ko izomenyesha nimba Bosco Ntaganda yahoze ari umuyobozi w'umurwi warwanya ubutegetsi bwa Congo Union des Patriotes Congolais yogirwa umwere canke akabandanya yagirwa n'ivyaha yagirizwa igenekerezo rya munani ukwezi kuza kw'indwi. General Ntaganda akomoka mu Rwanda fungirahe mu Burundi ari cicaro ca CPI kuva mu 2013. Yagirizwa ivyaha vyinshi birimo 13 vy'intambara na 5 vy'agahomera bunwa. Muri vyo hakaba harimwo ubwicanyi, gufata abagore ku nguvu no kwinjiza ku nguvu mu gisirikare abana bo mu ntara ya Ituri aho mu rwiwe wari warashinze imizi mu myaka 2002 na 2003. Amashama dakiranira ivyicaro vya politike avuga ko kuva mu 1999 hadutse uruhagarara rufatiye ku burwanya ubutegetsi bwa Congo n'imiburiburi abantu barenga 60,000 bahasize ubuzima. General Bosco Ntaganda yakomeje guhakana ivyaha yagirizwa muri 2013 yishikanye kuri ambasade ya Leta Zunze za Amerika mu Rwanda inyuma y'imirwano ikomeye yari hagati ingabo ziwe n'iza M23.
Abarwanyi b'Abataliban muri Afghanistan bahaye imiyoboro ya radio na televiziyo muri icyo gihugu icyumweru kimwe ngo babe bahagaritse gutambutsa amatangazo ya leta yo kwamamaza ashishikariza rubanda kwitandukanya n'uwo mutwe. Mu itangazo basohoye kuri uyu wa mbere, Abataliban bihanangirije ibitangazamakuru kurekeraho guhitisha ayo matangazo, bitaba ibyo bagatangira gufatwa nk'abakorera igisirikare bityo nabo bakagabwaho ibitero. Biramutse bigenze bityo ngo yaba abanyamakuru baba abigenga cyangwa abandi bakorana n'izo nzego zitandukanye nta waba atarebwa n'ibyo bitero. Umwe mu miryango iheranira uburenganzira bw'itangazamakuru muri Afghanistan yamaganye iryo tangazo avuga ko ribangamiye uburenganzira bw'ibanze.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Episkopi Katolika basavye inama nshingamateka iganziwe n'abakomoka ku ruhande rw'uwahoze ari perezida w'ico gihugu Joseph Kabila kwirinda kuzohindura canke ngo batore amategeko atorohereza bose. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uno wa mbere, abo Episkopi basiguye ko amategeko bifuza ko abashinga amateka abo kwama bagabiye ko arayajanye n'ivy'amatora n'ibwirizwa nshingiro. Mu rwandiko rwashize ku mukono n'abepiskopi 44 bagize bati ndugure twa mugina murama mwitwararika kuraba kw'igihugu co kw'igihe cose hari itegeko mutoye canke muhinduye muzobikora mushize imbere itsimbatazwa rya demokarasi. Nimuzokwigere mwiheka inyuma y'ubwinshi bwanyu mu namashinga amateka ngo mugire uwo murenganije canke mukundwa kaze ndugaye twa mugina. Umunyamabanga mukuru inama y'abepiskopi Katolika muri ico gihugu yashimangiye ko nk'ingingo y'abepiskopi batifuza ko zikorwa ko ari zitegekanya ingene umukuru w'igihugu atogwa. Patri Donatien Chore yasiguye ko ari nka hamwe bohindura ingene umukuru w'igihugu atogwa akazaratorerwa n'inamashinga amateka demokarasi yobisubiye inyuma. Urwego rw'Episkope bashimye ko kuva Perezida Felix Tshisekedi agiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu hari bimaze guhinduka, naho kugerageza ni nko kugerageza kugura urubuga rwa politike kuri bose hamwe n'abanyepolitike n'abanyekongo batahutse. Yamara bahanuye ko ikibazo c'ibiturire bemeje ko vyoba vyaribonekejemwo no mu gihe bariko baratora abashinga amateka cicarirwa, eka ngo no mu gisata c'ubutungane haracarimo kasorobo.
Umukuru w'ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye Michel Bachelet aravuga ko abantu bose bakekwaho ibyaha harimo n'abahoze ari intagondwa za Kiislamu bakwiriye guhabwa ubutabera mu buryo buteganywa n'itegeko. Araburira abantu ko kutabikora gutyo bishobora guhembera ubutagondwa n'imvururu muri rubanda kurusha uko byari bimeze. Bachelet aravuga ko abantu 55 bakekwa kuba intagondwa za Kiislamu n'imiryango yabo bafungiye muri Syria na Iraq nyuma y'isenyuka ry'umutwe wabo wa gisirikare. Muri bo hari abarwanyi bakomoka mu bihugu 50 bitandukanye birimo imiryango y'abana babarirwa mu bihumbi. ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubana riravuga ko muri Syria hari abana bari munsi y'imyaka 12 bagera ku 29,000 babarwanyi bakomoka mu bihugu bitandukanye. Bachelet aravuga ko iyi miryango ikomoka mu bihugu by'amahanga ikwiriye gusubizwa iwabo keretse niba igomba gukurikiranwa ibyaha hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Muri urwo rwego, mu byumweru bitatu biri imbere, umuryango w'abibumbye uzasuzuma ibyegeranyo ijana bivuga ku bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Myanmar, Sudan na Venezuela. Bazaba rero baganira ku bibazo byerekeye iyicarubozo, ubwicanyi, gufungwa bidakurikije amategeko n'ibyerekeye uburenganzira bw'abari n'abategarugori. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kudukurikira kuri Facebook kuri adresse yacu ariyo radio yacu no kuri site yacu y3 radio yacu voa.com. Mukanya turajya mu karere.
Inama nshingamateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko isabira ibihano umunyamabanga mukuru w'uwo muryango kubera ubunyonyezi bw'amafaranga hafi miliyoni 3 madolari y'Amerika. Uwo murundi ari w'ambasador Liberan Fumukeko atwara yase arabihakana, akavuga ko ayo mafaranga yose yakoreshejwe mu migambi itandukanye ya EAC. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru haratugira kumuriri w'ino nkuru.
Mu nama yabo yabaye kunduheze inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EALA yemeje ko hari amafaranga imiliyoni 2,800,000 y'amadolari y'Amerika yanyurujwe mu kigega c'uwo muryango. Abagenzuzi b'ubutunzi babwiye abashingamateka ko yagera ku miliyoni 1,800,000 y'amadolari y'Amerika yaguzwe ibintu bitigeze byinjira mu bubiko kandi bitanagaragara neza inzira vyaguzwemwo. Ayagera ku miliyoni 1,000,000 nayo abashingamateka bavuze ko ataboneka ico yakoze, bakemeza ko yanyurujwe. Abashingamateka basabira ibihano umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Liberan Mfumukeko kuko atashoboye gucungera neza amatungo y'uwo muryango. Iyo raporo yerekana ko hari n'ubundi bunyonyezi hamwe n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'uwo muryango, kutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko no guhonyanga amategeko agenga itangwa ry'akazi. Iyo raporo niyo gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Liberan Mfumukeko arahakana ibiri muri iyo raporo, avuga ko ataburyo bwanyururu canke ngo bukoreshwe nabi. Mu itangazo yashize habona Mfumukeko avuga ko iyo raporo ari ya kera kandi ko iyo mu mwaka uheze w'2018 yari yerekanye ko ubwo bunyonyezi atabuhari. Muri ico cegeranyo gise ico gutanga umuco, Mfumukeko yemeza ko umuryango arongoye watumye ko umuhinga mu kugenzura ingene buryo bwakoreshejwe. Mfumukeko ati uwo muhinga nta kosa na rimwe yatoye mu vyerekeye amategeko agenga gutanga amasoko n'ingene amafaranga yarishwe. Atanga akarorero ku modokari zitandatu zaguzwe amadolari arenga gato 2,236 zahawe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ku mugambi w'ubumwe bwa buraya. Akandi karoriro gatangwa n'uwo mutegetsi aturuka mu Burundi n'amafaranga arenga gato 3,356 y'amadolari y'Amerika yatanzwe n'ubumwe bwa Afrika mu kugwanya indwara zifata ibitungwa mu karere kose mu mwaka w'2016. Ayo hamwe n'ayandi yakoreshejwe mu bindi nk'indero, amagara y'abantu, umutekano n'agateka kazi na muntu, umunyamabanga mukuru wa EAC atangazwa n'ingene yashizwe mu yanyurujwe canke yakoreshejwe nabi. Mu gihe abashingamateka bagirije uwo munyamabanga mukuru wa EAC ko adacungera neza amatungo ya EAC, ambasaderi Liberan Mfumukeko we wabona ko nyabuna yarakwiye gushimirwa kuko yagaruje mu kigega amafaranga yahora agenda mu bintu bidasobanutse, cyane cyane ingendo zitandukanye. Uretse ingendo zahagaritswe kubera zidakenewe, Mfumukeko avuga ko n'ikiringo abaja muri izo ngendo bahora bamara canke igitigiri c'abagenda byagabanijwe ku rugero rushimishije. Aho EAC ivuga ko hari yarenga imiliyoni 3.5 y'amadolari y'Amerika yagarujwe mu kiringo c'imyaka 2 ya mbere uwo murundi ashikiriye uburongozi bwa EAC mu mwaka w'2016. Bitegekanijwe ko icegeranyo ciyo nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EALA gihabye inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC. Iyo niyo ishobora gufata ingingo ko abagirizwa ubunyonyezi bahanwa canke ko bashimirwa kuko bakoze neza. uwo mujyango uheruka no gutora amafaranga uzokoresha muri uyu mwaka uzotangura itariki imeze ukwezi kw'indwi kuno mwaka gushika nk'ubu mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ayo nayo angana n'imiliyoni 111 y'amadolari ya Amerika, yiyongereye ko gato kuyo ku mwaka uheze kuko yari miliyoni 110 y'amadolari ya Amerika. Pierre Clavin inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavin, niyo nkuru. Turacyari mu Rwanda nyine, harabera urukiko murambabarira, urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kuri uyu wa mbere rwaburanishije abagabo bane butabera bukurikiranyeho gucuruza amahembe y'inzovu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaregwa batatu barahakana ibyaha, mu gihe umwe muri bo yemera icyaha akanabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa, komeza utubwira ibyo ari byo.
Aba bagabo bose uko ari bane bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu turere dutandukanye, barangajwe imbere na Bwana Vincent Sengiyumva mu karere ka Ngoma. Bose uko ari bane bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire bambaye imyenda isanzwe kandi buri umwe yunganiwe mu mategeko. Ubutabera bw'u Rwanda bubakurikiranyeho ibyaha byo kwica, gukomeretsa inzovu ndetse no kugurisha amahembe yazo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora ku rwego rwa mbere, urukiko rukuru rugereko rwa Rwamagana mu Burasirazuba bw'u Rwanda rwari rwagize abere abaregwa nyuma yo gusanga nta tegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cyo gucuruza amahembe y'inzovu. Ubushinjacyaha butanga ibimenyetso birimo urubanza rwaciwe ku byaha bifitanye isano n'ibyo rurega aba bagabo bane, bugasaba ko urukiko rw'ubujurire rwabishingiraho ruhamye ibyaha baregwa. Ni ikimenyetso abunganira baregwa basanga kitashingirwaho, kuko baba baregwa n'ababunganira batakibonye ngo babashe kukireguraho. Abunganira baregwa kandi barakomeza kuvuga ko ubushinjacyaha bwafashe iya mbere mu kujurira butagaragaza icyo bunenga imikirize y'urubanza ku rwego rwa mbere. Bashingiye ku mabwiriza agenga ibicuruzwa, bagakomeza kwibaza niba amahembe y'inzovu ari ibicuruzwa, kuko basobanura ko ibicuruzwa ari ibintu byose bikoreshwa n'abantu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ku rwego rwa mbere Nsengiyumva, umwe mu baregwa, yemeraga icyaha akavuga nabo bagikoranye, none ngo ubu aracyemera by'igice. Burabarega ko ari ibyaha batangiye gukora hagati y'imyaka 2012-2015. Ubushinjacyaha buvuga ko muri icyo gihe abaregwa bambukaga muri Tanzania bakica inzovu, barangiza bakazikuraho amahembe bakaza kuyacuruza mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Abunganira abaregwa bakavuga ko kugira ngo amahembe y'inzovu aboneke bitasaba kubanza kuzica. Baravuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha bibumbatiye ugushidikanya gukomeye, kuko butagaragaza umubare w'inzovu zishwe n'aho ziciwe. Bwana Nsengiyumva Vincent yemera urukiko rw'ubujurire ko yafatiwe mu murenge wa Nyamugari mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda afite amahembe y'inzovu. Arashinja uwo bareganwa Bwana Egide Vunumwami ko yari amubereye shebuja amukorera mu kazi ko gucuruza amahembe y'inzovu. Vunumwami wavuga ko yafashe amahembe y'inzovu akayabikira Nsengiyumva mu gihe kingana n'umwaka atazi ibyo ari byo. Avuga ko n'igihe Nsengiyumva yaje kuyatora atari ari mu rugo, yari yagiye gusenga, uretse kuba yarumvise ko yatawe muri yombi azira amahembe y'inzovu. Ni amahembe ubushinjacyaha buvuga ko apima ibiro 13 ngo yarafatiriwe afatanwa Nsengiyumva yakuye kwa Vunumwami. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko bari basanzwe bakora ubucuruzi bwibasira inyamaswa z'inzovu muri Tanzania, kuko ngo hari n'ikindi gihe bacuruje ibiro 10 by'amahembe y'inzovu bagakuramo 500,000 by'amafaranga. Abanyamategeko ariko bakikoma ubushinjacyaha ko mu kirego cyabwo cy'ubujurire bwagihinduriye inyito bafatiye ku miterere y'ikirego ku rwego rwa mbere. Baravuga ko bwa mbere baregwaga gucuruza amahembe y'inzovu gusa bitemewe n'amategeko, none buragerekaho kuzica no kuzikomeretsa. Bakibutsa umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kuwo mu rukiko rukuru ajya gufata umwanzuro ashingiye ku kuba nta tegeko ryahana gucuruza amahembe y'inzovu. Bakavuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza umubare w'imirambo y'inzovu ziciwe muri Tanzania, kuko binashoboka ko ayo mahembe nabo bayahawe n'abandi bantu, cyane ko umwe mu baregwa avuga ko yayahawe n'abahigi. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko bamwe mu bavugwa mu kirego bakoranaga n'abaregwa muri ubu bucuruzi, ariko hakanumvikanamo ugushidikanya. Nicyo kimwe no kuri Bwana Silas Semasaka na Alphonse Karambizi bari mu kirego. Nabo buravuga ko habuze ibimenyetso simusiga bibahamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Abunganira baregwa bagasaba ko igihe ubushinjacyaha butanyuzwe n'imikirize y'urubanza rwo ku rwego rwa mbere kandi bugahitamo kujurira bwagombye kugaragaza ibimenyetso bidashidikanya, bagasaba urukiko rw'ubujurire ko rwakurikiza iby'amategeko ateganya ugushidikanya kumushinjacyaha kukazarengera abaregwa. Nicyo kimwe n'abandi baregwa batatu muri bane basaba kurenganurwa bakagirwa bere ku byaha bakurikiranyweho. Ni mu gihe bwana Nsengiyumva we yemera icyaha gisabira imbabazi. Amategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu wese ushimuta, ucuruza, ukomeza cyangwa wicingagi cyangwa se izindi nyamaswa zirengerwa ziriho zicika ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugeza ku myaka 10 n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 5. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko azasoma urubanza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Eha bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa. Noneho tugume mu Rwanda tuve mu butabera ariko tujye mu buhinzi n'ubworozi, aho imurikagurisha muramo bari imurikabikorwa ry'igihugu ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ikomeje kuri uwa mbere. Rero habaye amarushanwa y'inka zitanga umukamo kurusha izindi. Inka yabaye iya mbere ikamwa litiro 52 ku munsi. Aborozi bo mu Rwanda baravuga ko bagiye gushaka ubwoko bwa bene z'inka kugira ngo bagire umukamo utubutse. Asumuta Kaboyi yagiye muri iri murikabikorwa.
Aya marushanwa yitabiriwe n'inka 10 maze abazi gukama barushanwa kwerekana inka zirusha izindi kugira umukamo utubutse. Ganda Isenga Fabrice ukurisha ishinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABU asobanura akamaro k'amarushanwa nk'aya.
Kino kwa bune kigamije kugira ngo twereke abantu ari aborozi baje baje kwitabira kino gikorwa ari n'aborozi baza gusura ikigero cy'inka zitanga umukamo aho kigeze mu Rwanda, no kugira ngo warusheho gushyiramo ingufu kugira ngo inka zitange umukamo ushimishije. Harushanwe inka 10 muri rusange. Muri Jersey inka yabaye ya mbere yabashije kugira amaritro tubaze ku munsi yagira amaritro 53. Kuko aborozi arimo basura zino nka bavata zino nka nizo mu Rwanda nizavuye hanze tuti zino nka nizo mu Rwanda. Bareba icebe yabyo bareba nka amaritro zakamye bakavuga ati ntibibaho. Atwinto gatuzo kare ibintu tubona ku mafoto no
inka yagize umukamo rutizindi. N'uyu mudamu wahawe inka muri iki gahunda yagira inka gahunda ifasha abatishoboye. Uyu mubyeyi dusabe Domina atuye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, inka yayihawe mu mwaka 2006 ubakaba ageze kuri litiro 80 ku munsi.
Mpampaye inka nziza y'injerisi isanzwe icuruza mu isoko ibishyimbo, none hirabyara mbona itanze umusaruro usumbye uwo mu isoko. Ntangira ubwo nkunda inka, nkorera inka nyine ziranyungura. None ngeze ku rwego rwo kuwa mbere yakamwe litiro 26 n'igice. Iyo babaze mu gitondo na nimugoroba ni 52. Nigishije abana banjye namba lisansiye 3 kandi twaramwubatse nta kibazo dufite na kimwe rwose. Inka ubundi kintu ishaka n'ukurya igahaga n'ukuyitaho, niwo murimo wanjye. Nk'uko umuntu wese abyuka akajya kwitaho inka yanjye, niwo murimo wanjye. Nkayitaho cyane, ikarya ubwatsi irya nk'ibindi byose, ahubwo iburira igihe ikanywera amazi igihe.
Madamu Dusabe avuga ko yatangiriye ku nk'imwe bamuhaye muri gahunda yo gufasha abatishoboye, none akaba amaze kugira inka 5. Uyu mubyeyi ufite abana biga mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza avuga ko bose abasha kubarihira abikuye ku mukamo w'inka ze. Dusabe yabwira Ijwi rya Amerika ko buri kwezi abona amafaranga asaga 170,000 bimufasha gukora ubworozi bwe no gutunga umuryango we. Abandi borozi baturutse hirya no hino mu gihugu bitabiriri murika baravuga ko ibyo babonye bari basanzwe bazi ko biba mu bindi bihugu batari bazi ko no mu Rwanda byashoboka.
Ni byantangaje kubona inka ikamwa litiro 50 na zingahe. Ndumva ni inka yakuzamura ugakira ukaba umukire mbese tuvuge.
Iya ikamwa zingahe?
Iyanjye ikamwa litiro 5. Nafashe urugendo ndavuga nti reka nze ndebe inka mbese inangaha zifite agaciro za nanjye nazashakisha ubwo bwoko bwizo nk'aba ariyo nakorora. Nafashe gahunda yo kuyigura kuko inka ikamwa izo litiro zingana gutyo, urumva waje ugurisha umukamo ukagira akamaro.
Numiwe njyewe, njyewe akamwa ga litiro 7 nkagira ngo hari mbese nkumva ko ubwo ari njyewe ufite inka naho hari izirenze. Naye ndi kumva uwampa inka nk'iyingi ahubwo nanjye nkayora. Usibye ko wenda ibyo kurya wenda ari byo umuntu atabasha kubona. Ni ukubabwira nyine ibyo twabonye ubundi kumva n'umwe. nakomeje kunyura ahubwo nayireba gutya ituzurije munda nkumva kubwo atari yo ya mbere nako niyo yabaye ni ya mbere ntacyo bivuze naho twe twagaburaga ukumva ko kubitahaze ngo yuzuze aribwo igize
kwenda isenga Fabrice ukuriye ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RAB asobanura ko kugira ngo umworozi abone umukamo umuhagije bisaba umworozi kwitwararika kubyo akorera inka ye
mbere na mbere hari ubwoko bw'inka zitanga umukamo ziyo zinonka dufite hano za Jersey na Frizo n'inka tanga muri rwa Girinka urugero inkobayi wa mbere muri inka Jersey n'umworozi wa Girinka ntagari umworozi waje kwitabira n'umuri kare ari umworozi uvuga ngo arifite n'umworozi wa inka mu bwego rwa Girinka ariko inka igomba kwitabwa ikarya ikarya ibyatsi ikarya concentré ikanywa n'amazi ikagirwa n'isuku
Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Ijugi Amerika turakomeje n'amakuru mu karere twongere gusubira mu gihugu cy'u Burundi aho kuri no wa mbere urubanza ruhuza iradio yigenga Bonesha FM n'ugwe gusense rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora muri ico gihugu rwasubiye kumvirizwa aho urubanza rwashizwe mu mwiherero radio Bonesha FM yari yaturiwe yugarwa inyuma y'igushaka guhirika ubutegetsi mu 2015 yasabwe kwerekana ikete ritanzwe n'ubutungane ryemeza yuko batoyikurikirana mugenzi wacu Eloge wirika neza I Nairobi arabandanya nino nkuru
Muri sentari jeje kuburanisha imanza z'amatati yerekeye akazi ko administrative mu Gifaransa ni urubanza ruhuza radio Bonesha FM n'urwego Sense rucungera ingere imyamakuru bikora mu Burundi rwumviririjwe asohotse mu rukiko Leon Masengo aramutwa radio Bonesha FM yabwiye amenyesha makuru bari bahari iki ntahe uyu munsi yibanze ko kurusha
nabonye ko urwego rw'igihugu rijejwe gukurikirana uburyo amakuru atangwa ko bahagaze cyane ku cyumviro cuko tuba twararengeje ibiringo birekuwe kugira ngo umuntu yitware ariko rero ivyo ntivyadutangaje mbere bikaba vyatweretse yuko ubwo gwego ata bintu byinshi bari bafise bavuga kugira ngo bashobore gutsindira rubanza ari naco gituma baguma bavuga ibijanye n'ivyo biringo kugira ngo rubanza ntigwemegwe ama rero tukaba twebwe twaberetse yuko ibiringo tutabirengeje na gatonya yuko twabikurikije hama dusaba sentare yuko yo dutunganiriza igahagarika iyo ngingo hariho ingingo zagiye zifatwa nyinshi nubwo gwego sense hama bagashaka kuzitiranya ariko twebwe uko twabirageje nuko twaberetse yuko ingingo twitwariye kandi tutarengeje ibyo bihe bibaza
umuyobozi wa radio Bonesha yanagarutse kuri radio yiwe yari yitwariye
ingingo twebwe twitwariye nuko batwankiye dossier yacu kandi bavuze yuko ikwije ibisabwa byose iyo ngingo nayo yafashwe na sense itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018 hama twebwe turi tura itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu turitura umukuru w'ugo gwego tumusaba yuko yohagarika iyo ngingo kubera itajanye n'amategeko badusavye igipapuro atanahamwe kiri narabivuze igipapuro atanahamwe canditse mu bisabwa
Icho gipapuro nurwete rwategerezwa kuva mu butungane rwerekana ko radio Bonesha idakurikiranwa n'urwo rwego mu gihe urubanza rwaroye mu mwiherero abitwaye basijizere kubazoronsa ukuri
abacamanza bavyumvise kwizera ko abacamanza niyo bacisha ahari ukuri twegye ntankeka ko twotsinda ugo rubanza bakava muri ivyo byo kuvuga ibiringo n'ibiringo mbere twewe twaravyubahirije kubera twagiye tubaza yuko ibiringo kungena bimeze
radio Bonesha nimwe mu nyamakuru bitanu vyigi nga vyaturiwe inyuma hiri kwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo ku maganakerezo ya 13 na 14 mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 bine muri ivyo harimo Bonesha radio RPA radio Isanganiro na radio Television Renaissance zaje byavugishije ijambo rya General Godefroid Niyombare yarongoye umugwi w'abasirikare n'abapolisi bari bemanze iryo hiri kwa ry'ubutegetsi bavuga ko bashaka kugarukira amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ikinyamakuru cya gatanu ari cyo radio Rema FM nico cyonyene vyaturiwe kitari carivugishije Rema FM na Radio Isanganiro buzarasubiye gusamiranira ku butaka bw'u Burundi mu gihe RPA na Renaissance zikorera hanze y'igihugu Eloge Urika neza Nairobi Juju ya Amerika
Inshuti mukomeje gukurikira ijwi rya Amerika mu gusoza tubabwire ko mu irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mukino w'umupira w'amaguru rikomeje mu Misiri mu mukino wabaye uyu munsi mu itsinda D Cote d'Ivoire yatsinze Afrika y'Epfo igitego kimwe ku busa ubu hakaba harimo umukino uhuza Tunisia na Angola hanyuma mu masaha ari buze Mali ikaza gukina na Mauritania byane komeza
Ego reka twibutse imbere ko dutandukana yuko ukekwa kuba yari nyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'akarere ka Mlala muri Ethiopia ku munsi wa gatandatu ishwe arashwe na polisi ico gihugu igisata cije rya Amerika muri Ethiopia gitangaza ko General Asami Nwetsige yegekwa ko ibitero bibiri vyakurikiye ko gushaka guhirika ubutegetsi yiciwe muri quartier twa Zanzelma ni mukumurwa mukuru wa Amla
Nchote rero mwakomeje gukurikira makuru yacu turabashimiye ko mwaduteza amatwi dushimire engineer Peter Handley na Faisal Gabe wegeranje amakuru kuri mikro hano mwari kumwe nange Jeffrey Mutagoma
nari mfatikanije yarafatikanije na Diane Nahazwe
nyuma rero dushimira na Edirwema wayahagarariye mukomeze kugira umugoro wa mwiza.